yagumya nkunda dukina mu rukundo yanyanuye imvura iguye. I'm losing my way. What can I do? What can I do? Yakatiye familie asangu oyikundiye anwa juto bwanje nzamusa za bwanje acabu guficyane numuntu wadanje je nawe turapanga show igikwe nakuheshe turapanga show igikwe.
Show.